Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku misi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ukwezi kurarangiye abarundi bamwe bamwe basubiye kwirirwa baratonda imirongo kugira baronko muyaga nkuba kuva ha masezerano hagati y'ishira hamwe ry'abigenga rya ucururiza hafi yabo Payway n'ishira hamwe rya leta Regidezo ahagarikiwe muri iki kigabane dushimikira kuca abanyagihugu bahomvye inyuma y'iyo ngingo yafatiwe mu nama nshikiranganji y'u Burundi haterekanywe ingingo mperekeza zotuma umunyagihugu ahungukira Emile Nibasumba ndiko ndabashikiriza iki kigabane ndabahaye ikadze
Payway Burundi rero akaba rishira hamwe risanzwe rikora ivyo kubisha rikoresheje ubuhinga bwa none
Amasezerano hagati ya Payway na Regidezo yari yatanguye gushigwa mu ngiro mu 2017 yahavuye ahera mu kwezi guheze kwa 12 ingingo y'ukutongera amasezerano iryo shira hamwe yapfundikiwe mu nama nshikiranganji yo kuwindwa igitugutu kubw'ikinyamakuru Burundi Echo mu kwezi kwa 12 umuyobozi mukuru wa Regidezo Simeon Habonimana acyavuga ko bagiye gusubira gukora nka kera
cyo rero Payway zosubira uza kurangura amayinite muri Regidezo tabonetse ahandi masezerano mashasha ishyirahamwe Regidezo ririko rirasubiramo ingene rikora kugira ngo yorohereze gusumba abanyanyi bari muri iyo ntumbero rero ambavu y'ibibanza bisanzwe bizwi n'abakiriya bacu baguriramo amayinite Regidezo igiye kongereza no kwagura ibibanza
Ibibanza Regidezo igurishirizamwo umuyaga nkuba ni bike cyane muri kino gihe ugereranije n'ivyari bihari bagikorana n'ishira hamwe Payway inyuma y'ukwezi kumwe ayo masezerano yarahagaze abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara cha Bujumbura babwiye mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba ko bahomba cyane
kubijanye no kugura umuyaga nkuba byatworoheretse kuko yari yarakwiragiye mu makaritsi nka menshi ku buryo ushaka umuyaga nkuba hari igihe amayinite guherana atakanya ofisi kukoja muri Regidezo mugakubara Payway yabiri hafi yacu byatworohereza ikindi nuko naho haba mu ijoro nk'amasaha Regidezo yabitakirikira kora Payway yoyo wasanga bugara bateba ikindi nuko bashobora gukoresha telefone uzinanye n'umuntu akorera muri yo Payway wamubwira ibikenewe kugira ngo akurungikire amayinite hama ukabandanya uronka umuyaga nkuba kuko ntitwahangayika tuja gutonda imirongo kuri Regidezo rero gushikwa no munsi ni ngorane kuri twebwe
urumva vya Regidezo bisaba yuko umuntu atonda kandi gushika ubu nabo batubwira yuko nkora amabanki abikora ntiturabibona neza nk'abantu rero usanga dusanzwe dufise ubundi buzi wacu usanga uri kutuma mu taxi vero uri kumuha amahera yo gushika kandi taxi vero urumva abari umucangira ubuhaye kugira aje gutondera gusaba arere tour urumva nko kuva muri quartier aja mu yindi wacumwa nk'amahera igihumbi gushika kuri Regidezo gutonda hama kugaruka ukamwe kindi igihumbi agaca kuzanira amayinite umva ku bantu bato bato kumva ko tutorohewe hatagize igikorwa kugira ngo na Regidezo ikore nka kujya Payway ariko irakora turabona yuko bigiye kugorana rwose
izo no kuri zaratubabaje kubera urabona ubu kuca kugura amayinite urinda gufata urugendo rurerure kandi kare bashobora kuyagurira ahakwegereye rero turasaba yuko bishobotse bobisubizaho maze tukagurira amayinite hafi yacu kuko n'amafakture ya Regidezo aba yamaze tukari hafi kubera nk'ubu urashobora gusanga amatara acitse mu ijoro ariko kugira ushobore kugura amayinite usubire kwatsa amatara bikarinda gusaba kurinda kurindira kugira buce ugende kuyagurira ahantu Regidezo yashinze ni na bake bahazi benshi barazimagirika
Kuri mikro ya mugenzi wacu wa Television Renaissance Thierry Bigirindavyi urongo ishirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu Gabriel Rufyiri avuga ko inyungu z'abanyagihugu zamazinigirwa mu menshi kubera ibiturire na kamwana wa mama
ntimwibagire yuko amasoko satangwa ngahamwe kino gihugu cacu atangwa habaye ibibazo by'ibiturire kandi bindi bakayatanga bahaye abantu biwabo cyangwa begereye umugambwe ni ibibazo nk'ibyo niyo soko ya peyi weiro nuko ni kwimeza hari kibazo cy'intwaro mbi ya mauvaise gouvernance ntushobora kuba ufise abakozi nk'abangana nka regidezo ifise ingene bangana ngo ucerondera n'abandi buhanze ni byiza ivyo bo bikora koroheza abanyagihugu mugabo rovore finance igihande kirabo amafaranga ntibakivuga kuko amafaranga agera muri payway ararenze ni menshi cyane kanyuma nitwibaza yuko bugaye payway kubera ubukundo bakunda regidezo ahubwo ni ibintu by'amafaranga bashobora kuba barapfuye y'amakomisiyo batanga nibyo mu ruhande rumwe abanyagihugu boroherezwa kubera bagurira amayinite hafi mugabo n'ubu regidezo bishatse ni ibintu byoroshye cyane irashobora kubikora
abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara cya Bujumbura basaba ko bokoroherezwa bakaza baragura umuyaga nkuba hafi yaho baba mu makartie kuko bituma baziganya amahera bagacungura n'umwanya baheza bagakoresha mu bindi bikorwa by'iterambere ikigabane ku isoko cyo kuri uwa 90 mu 2021 kikaba kigarukiye ngaha Emile Niwasumba nariko ndakibashikiriza ndabakengurukiye ngira ko ndabipfuriza kurangiza indwi neza naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.